Villa América. Amerika tisandiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri sanga buri munsi saa kumi amasaha y'Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Umunsi wa kabiri tubashikiriza ikiganiro cyerekeye ubuzima, amagara, ibikorwa, iterambere n'ibindi byinshi by'umukenyezi n'umwigeme. Kuri uno munsi turaganira n'abigeme babiri. Mu minsi ya vuba hari inkuru y'abigeme babiri yaciye ku mbuga ngurukanabumenyi yerekanye urukundo rudasanzwe rushobora kwibonekeza hagati y'abantu babiri batari basanzwe bazinanye. Ni nyuma yaho umwigeme umwe wo murundikazi yagize ikibazo cyo kugwara cyane gushikaho amafyigo yiwe agira ikibazo gikomeye agahakwa kwitaba Imana. Uwundi mwigeme bashaka kungana mu myaka yagize ukurinda gukomeye amwereka urukundo rudasanzwe mu kumuha ifyigo ryiwe. Iyo nkuru yatumye abatari bake bayibaza ko byinshi. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twatumiye abo bigeme babiri batubwire byinshi ku bijyanye n'intahe yabo yerekeye uguhana ifyigo n'icigwa boba barahakuye. Ndabaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Umutumire wa mbere ni Evodie Ishimwe. Evodie Ishimwe akaba ari nawe yagize icyo kibazo cy'ifyigo. Ku murongo wa telefone turi kumwe na mugenzi we Michel Archer Kikurize, akaba ari nawe yashoboye kugira uko kurinda n'uko kugira urukundo rwo guha Evodie ifyigo. Reka rero twakire abatumire bacu uno munsi duhereye kuri Evodie Ishimwe. Kaze neza mu kiganiro muri sanga.
Mwiriwe.
Urahora komega Evodie.
Namahoro, namwe muraho.
Natwe turaho turashima, urakoze. Hama Michel Archer Kikwize, uraho neza, kaze mu kiganiro.
Murakoze.
Murakoze cyane gufata akanya ko kuganira natwe mukatubwira byinshi intahe yanyu y'ukuntu urukundo hagati yanyu rwibonekeje mu bihe bitoroshe, mu bihe bitoroshe na gato. Duhereye kumbure kuri Evodie, benshi barumvise amakuru yawe mu minsi yahera, kumbure no mu mwaka uheze aho wagize ibibazo bidasanzwe byo kugwara hama uhava witura abagenzi muryango ku mbuga ngurukana bumenyi n'ahandi. Abanza tubwire muri make uko ikibazo cyatanguye kugira ngo uhave mu nyuma uhabwa ifyigo na Michel.
Murakoze. Jewe nari umuntu nkunda kugwaragurika kuva nk'iyi mutoya, hanyuma ariko kwa muganga baguma bambwira ko ari anemi n'amandi komite ya anemi. Hanyuma mu 2018 nari nagiye mu gihugu cy'u Rwanda kwivuza ibindi bintu, hama bako barangura ekogafi basha barangura yuko nabakise utuvimba ku mafyigo ariyo ndwara yitwa polycystose renale. Ama traitement ndaraba ari kuguma nja mu Rwanda kandi no dutsaba nefrologe wabo bishobora ca ndarondera umu nefrologe wankurikirana ino mu Burundi. Rero turakorana ndafata ndakwitwa traitement y'imiti gushika muri 2020 mukomukumunani gucyo rero mu kwambere z'umwaka z'umwaka niho natumwe kugira amavomissement nyine indagwara amanoze hanyuma mu kwa kane z'umwaka nyine niho baza kunkorera ipimo basha basanga namaze kugira ingwara ya insuffisance renale donc ama sigura je ntaragikora neza ntaragikora ariyo mpamvu umuganga yambwiye ati nta kindi gishoboka atari kuja kuyidiagnose kubera iyo insuffisance renale yari igeze ku rugezo rwa nyuma ku buryo atayindi nyishu y'ikibazo atari kuja kuyidiagnose rero nshe ntangura iyo diagnose munyuma umuganga arambwira ko bishoboka ko bashobora kungira kumpindurira ifyigo mu gihe ziboneka mucamake n'ibyo mbakutse
yego urakoze cyane ni ukuvuga ko wari usanzwe ugwaye ikibazo c'amaraso ukiri muto ukaguma ugwara bakaja kugupima bakakubwira ko ariyo ngwara ufise icyo gihe cyose waguma wivuza ingwara y'amaraso make
yego uraho fati nagenda ngwaye hama ushitseyo bakasha bamima bagasanga ibipimo bindi bimeze neza bijya ibipimo by'intango ni ukuvuga ngo za hypertension za diabete bampimye gisemi bagasanga imeze neza rero mu gihe bampimye amaraso bagasanga ari hasi baca avuga ati umerewe gutyo kubera anemi ufite anemi uma ntibaja ngo barabe ngo mu nda ngo bagingo bakora amaecography ibyo ntibari kubyiyumvira niyo mpamvu bategeze babimenya ko nabafite ikibazo cy'amafyigo
none icyo kibazo cyawe woba wasanze ari ikibazo gishikira benshi mu Burundi gisanzwe kizwi canke n'ikintu byabagoye gutora kuko kitari gisanzwe kimenyerewe
iyo ngwara ya polycystose renale ni ingwara ngo ngahaye bari bambwiye ko yari kaya mbere baronse umuntu afite polycystose renale numva nikunda kuboneka rwose ni utuntu tutubyimba tuza ku ma kiste kumafyigo ego rero tugenda twidevelopa nibaza ko atari abantu benshi bayigwaye nga mu Burundi kubera ku byo muganga yambwiye icyo gihe yambwiye yuko yoba ari ka ya mbere ya polycystose yoba abonye aha mu Burundi
none yoba yakubwiye icyo yoba arayavuye ku iyo ndwara ya polycystose
ego iyo ndwara ya polycystose ni indwara iba mu muryango icyo bakunze kwita mu rurimi rw'Ifaransa héréditaire maladie héréditaire iba mu muryango rero nk'uko umuntu ashaka kurwara sinezite yavuye mu muryango ibintu nk'ibyo
hama tubandanyije gato uragwara uja mu Rwanda barayito iyo ndwara hama uragaruka mu Burundi baramenya ko ari ibyo urwaye nyuma yaho byagenze gute
nyuma yaho naraje ndabonana n'umuganga umunefrologue ngaha mu Burundi imbere ya mbere nabonana n'umunefrologue yitwa Nyandwi Joseph ego avura indwara y'amafyigo niwe asanzwe kunkurikirana mu nyuma aza kugenwa aba mukuru w'ibitaro UNSP nimba niyenze rero akaza ibintu by'umwanya byaramugora cyane ku buryo yaciye andungika ku wundi muganga w'amafyigo akora muri Kira Hospital yitwa Sylvain Pierre Nzeyimana uwo rero twagumana arankurikirana kugeza icyo gihe cyose nashiye ngwara ndaremba bambwira ko nubangize kuri stade ku rwego rwa insuffisance renale yuko amafyigo yanjye atagikora inyishu ari ugutangura iyo diagnose ni ukuvuga kuyungurura amaraso bakoresheje ibyuma byabigenewe
ni ukuvuga kuva icyo gihe bavuze bati ibintu bigeze ahantu habi wategerezwa kugenda nka kangahe kuyungurura ayo maraso yawe byasaba iki muri make urumva ko wategerezwa gufashwa muri ubwo buryo muri ubwo buhinga
ego mu kwa kane z'umwaka niho bambwira yuko ntegereza gutangura ubwo buryo bwo kuyungurura amaraso biciye mu mashini na bategereza kubinkorera kabiri mu ndwi kugira ngo nshobore kumara iminsi nyemerewe neza
Kabiri mundwe. Aho hoho ubwo buryo bwangana gute kugira ngo ushobore gukoresha igikorwa nk'ico?
Ubujyo bwari bwinshi kubera deja muri kira nimba bitwavyara byaraduze kubera biguma bihinduka nk'iriyo twari ha 300,000 kuri séance c'est ce qui va mu kirundi nyene iye muri dialyse umunsi umwe yari ha 300,000 uruma mu minsi ibiri yari 600,000 y'amarundi n'ibintu bizinze tane bera muri leta yego ntibarihisha mugabo nari mfite deja n'irya carte ya solidarité yo gufashanya mugabo nashobora kuronka place sinashobora kuronka ikibanza kubera ko hari huzuye kuri pensa region par exemple nk'akarorero hari huzuye ihwa kalede ni byariko birakora ngo byari byarapfuye kuri hôpital militaire naho nyine ngo byari byarapfuye dukuvuga ngo ahantu hari hasigaye naho kuri prince region hasigaye hakora naho kuri prince region naho hari huzuye no hejuru ngo ntibikunda handi naho muri leta hari hasigaye hari polisi aho bita polisi naho nyene ntihari niba ari munsi cyane nko kuri kira ego
birumvikana ko cyari igikorwa kizimbye cyane
jewe cyane nifuza kuguma ndi hafi y'umuganga wanje kubera we twe twamaze kumenyerana ari ukuntu twaganira nkumva nyine ariko arafata uwo mugongo nifuza kuguma ndi kuri kira hospital. Merci.
Tubwire uko byagenze mu mwaka uheze aho inkuru yawe yamenyekanye byagenze gute?
Ego murakoze. Umuganga amaze kumbwira rero natanguye dialyse hama munyuma twa turaganira nawe ko twagomba kuganira twa turaganira ambwira ati hari ubundi buryo bushoboka uretse dialyse ni ukuvuga ngo urashobora bashaka kubwira ikintu cyitwa transplantation renale ni ukuvuga ngo bagushyiramo irindi sigo ry'uwundi muntu ego acanye arasigura inkere bigenda hama jewe n'umuryango wanje ca turabaye interese
murabyiga mumva ni ikintu gishobora gukorwa
ni ikintu gishobora gukora yatubwiye ati uko kuntu yamaze amuyidyarize amerewe nabi arwaye umenga amerewe nabi bizoca bihera asuye kuba umuntu akomeye amerewe neza bati ibyo bintu nimba ari byiza rwose turamubaza rero nti none ibyo babitwara nk'amahera angana gute uburyo rero ashatubwira yuko ari rya $20,000 ibihumbi mirongo ibiri by'amadolari hama twumva na mayera menshi cyane yatubwira ati ahoye ni ahantu bizimbutse muri Kenya kuko ubwiye mu bihugu bya Burayi ni amahera menshi cyane nko mu Bubiligi bishobora kuba bitwara nk'ama ibihumbi mirongo irindwi by'ama ero ego niho rero twatiye tuvuga ati ayo mahera ni menshi cyane jewe n'umuryango wanje ntayo twashobora kwironsa twenyine rero duhitamo gusaba ubufasha mu nshuti abagenzi hanyuma nirabikora nyine amahera araboneka.
Urakoze. Niho kumbure inkuru yawe yaciye imenyekana ku mbuga ngurukana bumenyi aho ariko uragerageza kubwira abantu ikibazo cawe n'ibyo wari ukeneye icyo gihe. Ntidukire gato kuri Michelle mugenzi wawe. Michelle Kikurize, wowe inkuru ya Evodi wayimenye gute? Evodi wamumenye gute?
Inkuru ya Evodi nayimenye kuri internet aho nabona ko bashize ko rya mbere nabibona yuko agwaye bariko barasaba ubufasha kuri bashobora kwifuza ariko nabaye interesa nabyo kubera urumva ntitwari tuzanye nyine nkabica ko ndengana bwabo apres baca bashira ko ibindi kuri Facebook ya Yan Santana ashira ko yuko yabuze umuha isigo mama we niwe bari bajanye bati kazomuha mubwabo bashasanga hariho ibyo badahuje bituma atomuha rero bica bisaba yuko basaba uwo babishoboye kuri uyo mufasha akamuha isigo hanze numva nyine ndabisomye numva nyine binkozefo numva yano mufasha Chandabaza. Ndabaza kwa hende kwa shaka ufite kukutange ya opositive. Nande nkabandu mu opositive.
Kuvuga kuno kuvuga yuko warufise amaraso ashobora kwemera guha umuntu gihimba amaraso yawe ya opositive niyo yarakenewe hano
ego ndumva nyine kuno mufasa ndandikira umubyeyi wiwe ariyo papa wiwe ndamwandikira turavugana nda bya informale imugabo mukuye fama n'abasaba rubusha kuko abavyeyi banyankirumva ariko ari kibazo ndabibwira abavyeyi abavyeyi barabadako umuryango uravyemeza niho nitegurira urugendo rwo kuja muri Kenya kugira dukore iyo operation
ego none iyo operation icyo gikorwa cyo guha umuntu ifyigo wari waramaze kumva uwundi muntu aha ifyigo uwundi wari usanzwe utegereye utahura ibyo ari byo ningene bigenda
oya ahubwo je me demande comment umuntu ashobora guha igihimba uwundi muntu ndabaza nagenda muri yo ekar yo kugira ngende narabajije abantu banshi ndabaza ku nzimeze abaganga banasigurira ndabitahura ndavuga ati nibaza ko nabandi preso kugenda hama nditegura ndagenda sinze no muri Kenya barabinsiguriye kandi ego
mindukire gato kuri Evodie. Evodie umaze kumva yuko Michelle yemeye yipfuza kugufasha muri ubwo buryo wabyimviriye kwiki
nagerewe cyane kuko nari nasabye Imana ko uwo mwisigaye wari umukobwa kubera hari ukuntu niyumvira ko umuntu ashaka kumusigo petete ari umuhungu agaca ibindi bintu birebire rero nje narondera umukobwa dukwese hose mu byo nifuza narondera umukobwa numva ashaka umukobwa hama rero nshaboneka umukobwa nase numva ndyohewe cyane bivanye n'uko muri famiye twese twabutse umuntu twohuza ego
ni byiza cyane ndumva ko Imana yishuye kuri iryo sabisho ryawe hama rero birakunze barabapimye muragiye muri Kenya mushitse muri Kenya Evodie byagenze gute
dusite muri Kenya za bon je nabanje kugenda muri Kenya kubera ndabibutse yuko twatwajanye na mama hama ndidakunda ko ari wayompa ifyigo nayambetse gato nkwihebura ko aranavuga ati none mama byanse ninde wundi muntu azoshobora kunyihebera ubwo mu nyuma numva Arstelle ya ari nyine ari determine novuga gute ni ikintu kimurimo ni ikintu atasunitswe n'undi muntu hari ikintu nshya nibuka ngira ko ngira n'abantu muri iyi minsi bariko baravuga ngo narahaye amahera ngo Arstelle kugira ngo aze kumpa ifyigo n'ukuri nta mahera namuhaye bivaye n'ukuntu n'amahera yo gukoresha iyo transplantation yo kurondera ingene bambaga ba ifyigo rishasha nari narinze gusaba ubufasha ababanye n'abagenzi rero sinako nari kurunga ayandi mafaranga yo kuza guhemba Arstelle n'ukuri nyumba yarampa ifyigo yari impaye kugwa neza bwiwiwe yayimpaye kubera yumva bishaka nta muntu yabimutegetse ego ama rero yashitseyo baradukorera ama examen pensi bwira kwera ni novuga gute ni procedure kirundi bavuga
ni igikorwa kirekire
ni ikintu bateza kwitondera gutegura ku bintu byo bijanye n'amaraso kuyapima ego Imana irabikora dusanga byose turahuje nubwo bari basanze tutahuje bagasubiramo kandi mu nyuma basanga bihenze batubwira ati ubu ni sawa dusanze byose muhuje niho baca bafata umwanzuro wo kuturungika mu yindi ntara ahazobera iyo operation ngo ni bitaro bimwe ngo iyo operation ibera mu yindi ntara atari muri Nairobi.
Ego Michelle turumva yuko warashitse muri Kenya ugiye kumufasha kumuha iyo figo baragize ama test baragize ugushaka kumenya yuko nyine byose bihuza byagenze gute muri cyo gihe cyo kugira ngo babategure bagire ama examen ibibazo bitandukanye kugira ngo bamenye ko byose bimeze neza aho hose icyo gihe cyose wari ko wiyumvira iki wari ugifise iryo shaka wari ufise uko kurinda kwari kukiri muri wewe
nkisika muri Kenya ebodi yarakunda kugwara gye muri dialyse des fois la grammaire cardiaque bon ntamubona ukuntu aremba ahubwo ndamubonye arembye narumva mbabaye des fois naranigwara na muri chambre nkarira kamana kuri ntubora ndungitse kugira nzi nta nikiziga ciwe ariko ndungitse gwazo tayi twese tumeze neza rero bariko tugira matete atandukanye numva nyine menga ahubwo byunyaruka ningoga nari ngoga bwira binyaruke dushobora kugira iyo transplantation bashobora kumuha iryo sigo akire tayi tumeze neza.
Ego mwembi babiri muravuga cyane Imana ugusenga ugusaba Imana yuko bigenda neza hari ukwizera cyangwa ibintu by'Imana mwari musanzwe murimo byabahaye ugukomera n'izo ntege numva mufise
ndee kuganze n'ukuri numva ibintu byose byabaye mu Imana byose ni Imana mu ntango gushika mwerezo n'ukuri ni Imana dream
nawe vodi nuko nyene wabyumva
Senga, and the name Mirimana, the Kuvango, now Munarguay, Aramerican Navy, who do Hashak, Mozamuki, Wura Mugabo, just Sanga Nimana, Iravona, that's Kitamiko, Virashiki, Lino, Erona Gumana, Nagumana, Izigiro, Munu Zose, Kandi Twarawane, Higanda Skima, and even of those exagains, Ukunu, Navaganga, Bagati, even Sandy Koko and Yaruka. Par exemple, nka karorero a operation ya abandi iba mu masaha umunani izwi cyangwa umunani ariko twebwe yamaze amasaha ane cyangwa atanu umuze zose byarabatangaje abaganga urumva ko ari ibintu bya bitari bisanzwe byari mu Imana kandi ibintu zose byari mu Imana kugira mwarabibonye ko abantu benshi batari bibaza ko nukira abantu benshi bari bamaze kuvuga amadramu menshi yuko ntari bukire ariko Imana yarayibaye bumeze neza.
No kuvuga uwo mwanya waciwemo kubiri aho bakura mu ifyugo ku muri umwe bayishyira mu wundi byamaze amasaha ane yonyine byari bisanzwe bimara amasaha indwi umunani nk'uko bivuze Michelle nawe muri icyo gikorwa cyo gukura mu ifyigo barishira muri Evodi wari umeze gute ukija muri operation n'igihe uyivuyemo byari bimeze kuri gute kuri wewe
operation yacu yabaye iri mu gitondo je nije babanje kuza gutora ari saa mbiri hanyuma ndagenda ndasezera Evodi ndamubwira ati turasubira nawe namubwira turasubira wamenya nyine nabantu turagiye ahantu umwe ashaza gusaba kubonana kuko twavuga byose bigenda neza avant yitwe twavuganye twarakunda kuvugana turi muri chambre mu bitaro mvuga ati ntuzusige ngaha kuri nosi ya jenyene nawe akaca mbwira ko nyine nawe ntuzusige kuri nosi ya jenyene barumva baratwaye muri opera ntwara jewe barantera imiti ko banje kuntera imiti mbere yuko ambwira operasiyo bayinteye ndamaze namaze nka 20 minutes bariko barantera imiti apres barantera anesthesie wamenga ni ibintu bibaye mu kanya gatoyi cyane hanyuma mvugiyeyo ego nari mfite ububabare kandi ububabare ego vraiment ububabare ari bwinshi mugabo uravye ikintu cyiza bishikako ubabare vuma burahera narababwiye nshaka kubona Evodi baca barambwira Evodi ameze neza ndababwira ifitigo ryakoze muri we rwego ngo rikorera ko ari meze neza zamana Evodi nabo baramuzanye apres maze ngira nka 30 minutes nje ninje muri chambre nabo baca baramuzana Dabye ati nifuza kumuramutsa batugurira chambre ndamura ndatutse koko ndamuramutsa nawara ndamutsa jema n'ukuri sindabona ukuntu no shimira imana mugabo ni mama yambere yanjyoheye cyane bre eko
urakoze cyane ibintu byumvikana ko byagenze neza kandi bibaye vuba cyane haciye amezi make cyane ariko ndashaka gusubira inyuma gato cyane subira inyuma gato ku kintu wavuze cerekeye uko mwaganira muri mucumba mwitegurira iki gikorwa cyo guhana ifyigo wavuze ati mwaraganira mukavuga muti ntusige kuri nosi ya jenyene ntusige kuri nosi ya jenyene Evodi mpindukiye kuri wewe Michelle yari umuntu wari usanzwe utazi ntiyari mu bagenzi bawe ntiyari mu muryango yari umugenzi mushasha uronse byagenze gute kugira ngo muhuze cyane mushobore kuja ku rugero rwaho muvuga muti ino si ntuyinsige ko
Misara gishika murabona nyene umuntu mutazi nanye nyene hari ukuntu aba akantu ko gutinyana ko kwireserva
kwigumya
kunyana uwisanzure kandi nibaza nawe ko ariko nawe yambona ariko uko imisi yagendera irahera niko nabona Michelle ndamubona mwo mutoyi wanje nkamubona mwo umuvukanyi bivaye n'ukuntu yanganiriza n'ukuru nabona ahanganyitse ambonye ndarembye ukazibona agiye kurira navuga eh wa muntu arabanika neza umuntu afite umubano mwiza munyuma rero tuza turamenyerana gutyo no mu bitaro bariko baradutegura kugira dushobore kuja muri operation badushyira mu cyumba kimwe zaradutuma tuganira turaba abagenzi nyene turaba abavukanyi bashyise ku buryo bagira batware muri uko kubategura nyene ku bwa operation barabazanira umupsikologe umuganga ajejwe bon
ibyo by'umushaha by'ibyiyumviro by'imibereho y'abantu
ngo bikamutera ubwoba rero uwo muganga yarinjiye abona ukuntu two turatera inkuru twatwenze tumerewe neza muri make avuga nanjye gukora iki abandi bantu nje kubavura nsanga bababaye ntibashaka no kumvugisha cyangwa bahindukira bakarambe umugongo none mwebwe muri mu bihe twebwe n'ukunyine tubona ahubwo okay nta n'icyo tuvuga nani mwigumira uko jeje ndigi gati nta kibazo n'ukubiswe tumeze neza twiteguye tumeze neza urumva ko ni ibintu n'abaganga barumiwe ukuntu turiko turatwenga nta kibazo dufise abandi baba batinye abandi baba umenga bamerewe nabi ariko twebwe twahumye dutwenga dutera inkuru ego
none muri uko gutera inkuru mwatera inkuru tuhe dukuru mwatera muri aba jeune mwese babiri kumbure mu bafise ibintu byinshi muhuza ko tuhe tuntu mwakunda kuganira ko
tuvuga dukuru nyene tw'abantu bari mu bigero bimwe turashaka kudutera ego ni munyuma
Turi mu Burundi nje nkiri mu Burundi nawe yaraje muri Kenya narashatse iminoho yiwe kugira ngo dushobore kumenyana naho ntaramushikira tumenyane rero hari izina nari naramutaziriye kugira nshobore kumukunda mbonye nk'akantu nk'akavideo kerekeza komentura yagakare nagasha kuri stati nkaca ndashaka ko ryatarizana ndamuhaye izina ya etarizana rya Veronique kugira naho n'umuvuga ntihagire uwundi muntu ayomeye atayibye nawe
nuko mugumu umuvuga umuvuga kuri internet ku mbuga ngurukanabumenyi
ego narakunda kumuvuga ndamwandika ko Veronique wabibonye niko kakamyene kagasoke kacu bisha bituma muri pebwe dupfe ya complicité kwama nyine umenya nyine turazinanye ariko tutazinanye zimenyanye
Ego. Kumbure mwaravugana bijanye makiyaje, imyambaro, basore n'itundi twinshi. Mwese muba bagenzi vuba cyane.
Ego. ibintu abana abakobwa abantu bari mu bigero bimwe bashaka kuganira yego twabiganira kamari akambwira ati ndagusabye evodi n'ukuri ntuzofe atwe nkaba nanone niwe yigenera gupfa ibyo twaganira hanini
bikabatuma mugira intege cyane kuko iyo umuntu akubwiye ati ntuzopfe abagushizemo intege zivuga ziti komera wigumye ugira icyo ushoboye cyose kugira ngo ushobore kuva muri icyo kibazo urimo yego hamurumva uwo muganga yaraje asanga nta gikorwa kirekire agiye gukora cyo kubahuza no kubaganiriza umuganga aragiye muravuye muri operation baba baze byagenze neza muravuye yumuraramukanyije inyuma yaho byagenze gutega Michelle
inyuma yaho twarasiye kugira twatyo gutangura ubuzima bushasha kubera yuko urumva ko ubufite ibiguma barakwigisha gusa mu mativite nka kera gutambuka kugenda rurerure atari rurerure cyane muganga nk'imimenyerezo yo gusubira kugira ingufu nka kera
ego nawe wari uhawe ifyigo rishasha evodi wiyumvamo gute indani mu mubiri wumva ukize wumva wari ugifise ububabare byari bimeze gute
nari subabare bwinshi cyane kabisa nari subabare mugabo nararaba abandi bantu bakoreye iyo operation twari kumwe twahurira muri dialyse nkabona ukuntu bako barakira nkavuga ati nanje nubwo nsa bubabare nibaza ko nanje bizogenda neza na tension donc umuvuduko umurindi w'amaraso wari hejuru nabo nyine ntwari bwamanuke mugabo abaganga bambwiye yuko baje kunkorera iyo operation bizosha bigenda neza ukamanuka mugabo nkaraba ku mashine nkabona nuramanuka kavuga ati ngira bizoza biraza bukebuke barambwira ati ntiwihebure reka kwiyumvira cyane bizogenda neza kandi byagenze neza mu minsi mikeya mugabo ububabare bwibobura urumva ahantu bahaba kubaze uteza kuba barakorewe wakomeretse mugabo ni ibintu bimara iminsi mikeya ushukira
ego ni byiza cyane umva nkuko Michelle yabivuze mwaciye mugira imyimenyerezo iyo myimenyerezo yamaze iminsi ingahe mwagendagendera aho nyine mu bitaro mwamaze ikiringo kingana gute nyuma yaho baheje kubabaga kugira ngo mushobore gusubira mu buzima bwa minsi yose aho ushobora gutambuka wenyine kumbura ukitegurira gusubira mu Burundi
jewe nkaje nka Michelle wewe yamaze umunsi umwe muri animation ufise amasonde bakwigisha gutambuka bukebuke bagufasha ko ufise ibizunguzungu wewe yamaze umunsi umwe no kuvuga ngo uwo munsi ubwe muri operation bukeye bacha musubiza muri chambre ntiyacataha ubwo bacha bamusubiza mu cyumba agwariramwo amajewe ndaguma muri ya animation kreanimation se nyene bacita mu kirundi
aho hamwe kugira ngo bagerageze kumenyereza amaraso yawe guca muri iryo fyigo
ego bamenyereze hamajewe nagumyeyo ndagumayo nk'imisi ingahe garse nk'itanu canke ego nagiye bashobora nkurayo bantwara muri ico cumba aho nza gusanga Achelle mugabo nazo twagumyeyo nkiri muri reanimation Achelle yamaze gusohoka reanimation Achelle ndibuka yangize umwimenyerezo aragwa aho hari cumba araduga araza kundaba muri iyo reanimation ngo rugendo rurerure cyane baramwimyesheze kurongo kugira ngo bamwina gakinga bakamushaka gufasha kumufasha kuza kunda kugira bamumenyereze ingene yotambuka araza kunda urumva hose bari kwatumenyereza ego
ni byiza hama biragenda neza Michelle uritegura gusubira mu Burundi wari wiyumva gute igikorwa wari uhejeje kurangura cyo gutanga ifyigo muri wewe haba mu mubiri cyangwa mu mutima wumva bimeze gute
kuri je mu mubiri nta changement yabaye nagumye ndi Michelle nyine wa kera wa undi akora amatize atandukanye y'abajene eko nagumye mfite ubuvanga zimwe za kera nyene nta cyahindutse hama kubona ikigo cyanjari wo cyafashije kubona ivudi hariho ibyo umubiri w'utarubwibasha gukora kubera amasiga yaragwaye nkabona ko bise kuba ase kuba ivudi wa kera ataragwara ameze neza n'ukwirarose ko ngewe cyane mu mutima ko naramubona ndaryohewe cyane muhavuga imana yakoze ibikomeye yarahabaye ego byaba n'ubuntu neza
ababyeyi bawe bavuze bate aho wabwiriye ko ibintu byagenze neza ugira utahe mu Burundi wiyumva gute ego bashobora kuba bari baryohewe ariko amajambo bakubwira yayahe mwaganira gute
ababyeyi banje narakunda kubandikira ngana n'abatumwe kwandikira dusigaje iminsi mike yuko tuvuye mu bitaro kubera gukoresha telefoni yo mu bitaro n'ubu wari ufite usanga bitajanye uca ubwanza ukayihuza telefoni naramandikiye ndababwira ameze neza mbwaho hose bari baramenye ko byose yagenze neza ko baravugana n'ababyeyi ba ivodi mama ivodi niwe yari aturi hafi ndababwira ameze neza twiteguriye kuzogaruka mu Burundi barambwiye ati karibu cyane mwana karibu tsenere umuvukanye umushasha wa rose kibondo gishasha mu muryango wacu natwe
ego evodi nawe umaze gusa n'ukize ushoboye kugendagenda uritegura gusubira mu Burundi mwese murasubiye mu Burundi murakiriwe byagenze gute mushitse mu Burundi
byagenze neza vraiment twasanze batwiteguriye ababyeyi baje kudutora kuko nta bantu benshi baje kudutora kuko umuganga yatubwiye ati mwirinde ibintu by'ibigumbagumba kubera ko nkawe ivodi wajeje gukorerwa operation ufise abasoda bagwanira umubiri bari hasi cyane bisigura ko ushobora kwandura utugwara byoroshe kubera ko tutarakomera neza ati wirinde rero ibintu by'ibigumbagumba ibintu byumva ngo ndakumbuye naye nkumbuye niko coronavirus wirinde rero niyo mpamvu haje abantu bakeya kudutegera baraza baradusanganira baradukumbuye ego byari ibintu byiza cyane n'ababyeyi ba Shel bari bahari n'ababyeyi banje bari bahari byari ibintu byiza vraiment biryoshe
Evodi none wewe abagenzi bawe umaze gushika mu Burundi bakwakiriye ntibakwakiriye ku kibuga c'indege nk'uko bivuze ariko umaze gushika muhira muri iyo minsi bavuga bate baratangaye cyane kumbure ugarutse warahawe ifigo rishasha mwaganira bavuga bate bagenzi bawe
abagenzi banje baragewe cyane rwose baravuga ati ni ibintu bitumvikana ni ibintu birenze kwemera niko baravuga ego bavuga ati ndibuka na mutare wanjye yarambajije ngo ivudi ngo wiyumva gute gufite irindi sigo ry'uwundi muntu ndavuga ati nta na kimwe wumva nkakurya utumva ahantu hatumbereye estoma ngo ngiraha cyangwa ngo wumve umutima ngo urahanze nta kimwe wumva ni ibintu bisanzwe ego
Michelle wewe nawe abagenzi bawe kumbure hashobora kuba harimwo abakugiriye ubwoba abavuze bati icyo kintu giye gukora ntigisanzwe nicyoroshe ugikoreye iki bavuze bate aho utahiye babona ukomeye waratanze ifyigo
jewe mu kuja kuritanga dari bizi abagenzi banje nka batatu ari banshi ako bari batanu bonyine abandi bose narengitse kubibabwira kubera turafite ukuntu ducane intege entre nous nk'abashoboye kubimenya barambwira ibyo bintu ugiyemwo ibisi kuzuzima Arsel ntuzovyara Arsel uzova uri kimuga Arsel uzova ibibazo nyine byose nta muntu yigeze bibona kuri kote nziza abone yuko nzoba nkazi igikorwa cyiza canke nzoba naho nzogikora nzoguma mbi Arsel wa kera kibazo na kimwe nzogira ahubwo barakunda kumbwira Arsel ubu tuhavuga ikimuga Arsel wowe ibyo ntukuraja munsi ibyo ibintu nk'ibyo mugabo ababyeyi banje nabo bakunda kumbwira ati abantu rero kuzura bumviriza wowe nyimba Imana yakubwiye uje gufasha ivuti igenda umufashe abo bavuga ko dushobora kuzopfa nimba ariyo nzira imana ibona yo gucisha mu kugira bita imana nuko imana izo yabishatse kuko natwe twakwihaye n'imana yakiduhaye rero mukuza nino mu gusamugaruka mu Burundi ntabwo nabwiye nyine narahoze kubera bo haba bacamenye ibyo njemo kubera sinigeze nababwira ibyo kuva ngo muri Kenya ngo gutanga ngo guhisi kwivuta ubundi nawe bakimbaza wagiye muri Kenya narabesha nakunda kubabwira aho nagiye kuramu bakuru wacu bwene bivita abantu baguma bambambwira ibyo bimusi ibyo ibyo kubera aravuga ati igikorwa nako nshaka gukora nshaka kugishitsa kize yigende neza atayibazo bindifise mu mutwe z'abantu baguma bambwira mu matwi rero mu kuzino ato bamenye na isaha yacu tangiye kumenyekana abandi kuri internet kuri internet bigiye ko sino ndari biza bake abantu bake mu miryango wacu nyine bari poshe ego
njuti mukurikirana ibiganiro kuri radio ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,350,320 kilohertz 15,560,075 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu.
Birababaje kandi ariko urakoze kubishikiriza yuko kenshi hagati y'abigeme hagati y'abajeune si kenshi baterana intege ahubwo baracana intege ugasanga igikorwa umuntu yari kurangura ntacaranguye kumva yuko benshi canke bose mubo warabwiye basa ntabaguca intege ntibyari byoroshe kuri wewe hama dutsusa n'abasozera gato mpere kuri wewe nyine Michel isomwa nyamukuru woba warakuye muri ibi byose nk'umwigeme w'imyaka 20 isomo warakuyemo inyigisho nyamukuru wakuyemo muri ibi byose byo bari ibi
isomo nakuyemo muri no buri no rugendo nuko no bana rugendo ntagiraga na ivodi kandi rukibandanya urukundo hanini urukundo kumva ko ufasha umuntu utazi kandi ukamufasha utitaye kubyo abantu bakubwira kuko urumva abaganga bo barambye kubizagenda neza ko bisaba kumva ko ugishaka kuyikoresha ikintu kandi ushaka kugishita ego zose ni urukundo vrema
ama wewe Evodi nawe warerutswe urukundo gu rukundo Michela Arcel kikurize atubwiye wewe nawe isomo nyamukuru wahakuye niri
isomo ya mbere novuga gute novuga n'ugo rukundo Arcel ko aravuga kumva ko ufasha mugenzawe nkuko Imana ibidusaba n'ikintu kigoye kigoye cyane kumva ko ukwikura igihimba cyawe ukagiha uwundi muntu kumbure ejo atazogushimira canke akakubanira nabi mugabo ikintu cyose ugikora mu rukundo rw'Imana ukavuga ati Imana turi dukundane n'uwo muntu atoshimira Imana izoshimira ego ikindi nacyo nakuyemo n'ukutihebura mu buzima ukaguma wizigiye niko novyita ukizigira ukagerageza mu gifaransa bavuga ngo ukina risque rien n'a rien ukizigira ukagerageza nimba ubwiye ngo ukoresha iki kintu gikoreshe ego hari bidashaka gukunda mugabo none nzomenya gute ko bidakunda utabigerageje hari abantu benshi aho ndabivuze ko hari abantu benshi badashaka kukwemera gukora bio transplantation kubera bavuga ngo byaba byanka ngo oya nukugerageza byase ntakundi bikunze naho ni byiza cyane uraruhuka abantu bagwara ngira baca banahura umuntu ariko aragwara abamerewe nabi abababara ku buryo aronsa agahengwe ko kumva yoryama agasinzira ibintu ntagerera ibintu udashobora kwirengeza ari ibintu bakubwiye ikintu ntiwagikora usinzire neza ikintu ukwiye kugikora ushobora kandi ubuzima wari ufite kimwe ibigo
ego dusubira inyuma gato ku cyo Michel yaravuze cerekeye urugendo mwatanguranye n'urugendo muri kumwe none muri urwo rugendo nibihe bindi bintu mukirimo nk'urugendo rwanyu rw'abavukanyi bashasha hari ibindi kumbure mwokenera gushigikirwamo
ego egome cyane birahari no kuvuga ngo hano iwacu mu Burundi hari miti tutarona ko andewe na hawe sigo hari miti ngomba kubandanya fata kubera ko sigo ibana yandi manye ni sigo y'undi muntu bebyinje mu mubiri wanje mugerera atari ry'uwanje navukanye birakenera imiti ifasha kuguma rikora neza rikora nk'aho arigwa ari ry'uwanje iyo miti hari miti rero itaboneka no mu Burundi itugora gutuma kuyituma hanze ugasanga bisabye iminsi myinshi ugasanga kandi n'imiti yaho bwaki kiraza kuyisiba n'umunsi wa rimwe rero nk'ico ni ikibazo cyane numva notera ka muri leta y'u Burundi ikaciga ko ikorohereza abantu bafise bakorewe iyo transplantation kugira baronke imiti byoroshe ego
ego iyo miti yo bayitwa ngo iki
ego hari uyitwa microfenidate ofitile hari uyitwa tacrolimus hari uyitwa diltiazem diltiazem sindi sur cyane kutahari mugabo umenga nawe ntuhari mbwa iyo iko nabuze cyane mu Burundi niyo ibiri mu Rwanda iriyo mugabo uruma njaniye ni nk'icyo gipimo par exemple nk'akarorero icyo gipimo cya tacrolimus ni ukuvuga ngo nkeneye ugikoresha kugira barabe ibipimo iyo tacrolimus igeze ko banza nkajya mu Rwanda nkasubira nkagaruka uje mu Rwanda nk'imipaka ituguruye imipaka ituguruye ruma ni ibintu bisa bingora ni kandi imiti izimbye cyane nk'uyo muti wa microfenolate ugugwa nka 100 mL y'amarundi agafuke kamwe urumva kandi iyo ni imiti ngomba muby'abaganga bambwira niyo miti nkenerwa cyane ngomba kunywa bavuga ati ubuzima bwanjye bwose ifise ibisigo bashyizemo ego numva ni ikintu kitoroshe ariko ibonetse cyane rwose iyo miti mu Burundi tuba ari byiza kurusha
ego urakoze cyane hama duheraheza nawe Michel
ibyo bipi
ego Michel nawe muri uru rugendo murimwo icyo usaba ni iki
icyo nasaba ni uko nk'uko Evodia yivuze kuro kw'imiti yoboneka mu gihugu cacu kuko ushobora gusanga inoka yacu ibaye mbwa ugasanga ari nk'abandi baba barabaye transplante mbo bari mu Burundi bakaba batari kuronka imiti bibagora n'ubufasha bwo financement imiti iranagoye kuronka irazimbuka ni vrema
ego reka dusozere ikiganiro dushimira cyane ababigeme babiri bafashakanya ko kutubwira intahe yabo y'uguhana ifyigo ikintu kitoroshe ikintu kidasanzwe Evodi Ishimwe afise imyaka 23 niwe aheruka guhabwa ifigo arihabwa n'umwigeme Michel Kikurize afise imyaka 20. Michel urakoze cyane kukanya wahayiradijwe rya Amerika.
Ego ndabashimiye nongera shimira abariko batwumviriza nongera nsaba ko ama centre de dialyse yo bamashi yo kongerezwa kubera yuko urumva ko ari habagwara bakabura uko babigenza kubera centre de dialyse ari nke mu gihugu. Ego wamugwa wadufashije cyane tubaye ibyiza mukoze.
Murakoze cyane. Hama nawe Evodi Ishimwe, urakoze cyane nawe gufata akanya ko kutubwira iyi nkuru yawe idasanzwe kandi kumburege gutera intege benshi bashobora kuba baracitse intege bashobora kuzoronka ubwo bufasha nawe waronse bw'amafaranga atari make na gato amadolari 200,000 arenga waronse ugashobora gufashwa ukongera ukanaronka n'umuntu aguha ifyigo ni ibintu bitoroshe na gato ni ibintu bidasanzwe wakoze gusangira intahe yawe.
Murakoze cyane, mwakoze kudutumira, mwakoze kuduha umwanya wo kugira ngo dusangize abandi ibintu twaciyemo dutere intege n'abo babari mu ngorane nk'izo twahora turimo ubuzaheze tumerewe neza. Ego mwakoze cyane, nongera nsaba kandi leta yacu ngo irabe ibisoboye nayo yo bishobora kuri ibyo bintu bya transplantation kuko muri Kenya saba Kenya batubaga n'abahindi batubaga bivuze ngo nabo bakoze imigenderanire n'ubuhindi nibaza ko nabo natwe mu gihugu cacu iyo transplantation yokunda tutarinze kuza turagenda mu bindi bihugu. Ego nibyo nosaba, murakoze.
Nkuko mwabyumvise ni Evodi Ishimwe w'imyaka 23 na Michel Kikurize w'imyaka 20. Turabashimiye cyane namwe mwese mwaduteze amatwi mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi, ikiganiro muri Sanga cyo ku munsi wa kabiri aho tuganira ku buzima, amagara, ibikorwa, iterambere n'ibindi byinshi byerekeye umukenyezi n'umwigeme. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka, ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza mwese, mwakoze.
Bakarolero, batanga makuru. Muri sanga yakoze se byinshi byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo hiza nayo yakoze byinshi dususuruke na